Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kwa mbere itariki 21 ukwezi kwa 5 mwaka 2018 n'isa 10 zo kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitamijwe na Frederic Undikije. Kumusi wakane w'indwi iheze niho mu Burundi hamwe no mu bindi bihugu bitandukanye abarundi baje gutora yego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ryitizwe ku munsi kuwa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa 5 ibiharuro vya mbere byavuye muri ayo matora bihava bishikirizwa n'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora aho ni mu masaha ni mu minota imbere. Amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe yerekana ko abanyagihugu benshi mu mihingo yose igihugu batoye yego yamara abatavuga rumwe na leta y'u Burundi cyane cyane abarukiye mu nani hamizero y'abarundi bavuga ko aya matora ya kamarampaka yo kwemeza cyangwa guhakana ibirizo shingiro rinyanyuye akwiye gusubirwamo. Agatorwa sa arongoye urwo nani yaratangaje ko atazokwemera ivuye muri aya matora bitangajwe mu rwiseni akabavuga ko aya matora yabayemo amahinyu menshi mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora nyezina hamwe no mu gikorwa cyo kwegeranya no guharura amajwi. Mukanya twifuje kuba twoba turi kumwe n'umushyana Pierre Claver d'Italie arongoye seni cyangwa icegera ciwe ariko mukanya nibaza ko baboneka ndabona ko muri iki gihe bafite akazi kenshi ariko umushyana he Prosper ya twemere ko mukanya ahavaza ariko mukurindira turi kumwe n'abandi bashinga ntahe babiri turi kumwe muri iki gihe n'umushyana he Paul Nkunzimana akaba ari umuhinga mu byerekeye umubano hagati y'abanyapolitike hamwe n'abanyagihugu akongera akaba umukuru w'icubahiro umugambwe PTD twungurunane muri bene za Paul Nkunzimana.
Yego muri Frederic murakomeye
murakomeye.
Yego turaho namunyango muraho.
Yego turaho turakomeye.
Yego nziza cyane.
Mu kanya kandi tuzoti kumwe n'umushyana Hedeo Hakizimana telefone yiwe ndabona ko iriko irinjira mu kanya nibaza ko tumubona. Hedeo Hakizimana arongoye ishyirahamwe Siride ryanonosoye ubuhinga bwo kuganira kandi rishyira imbere ibiganiro mu kanya nibaza ko tuzoba turi kumwe ariko mukurindira dushobora gutangura na mwebwe umushyana he Paul Nkunzimana mwarakurikiranye igikorwa cyo kwiyamamaza muri aya matora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye muri ko murakurikirana n'ibiko biratangazwa muri iki gihe cyane cyane byerekeye ibyavuye muri aya matora ubwa mbere na mbere muduhe ibyivyo byanyu kuri aya matora no mu gihe cyo kwiyamamaza muduhe kujyamo.
Rero murakoze. Nibaza yuko kugira ngo umuntu agira icyo abuze kuri aya matora y'ibibashingiro nibaza ko umuntu yuko yabanza akibutsa ibihe turimo kuva mu cya gatatu gushyika uno munsi kuko kuri ibihe turimo muri iki gihe uno munsi mu Burundi bifite amamoko ku ruhagarara rwo mu cya gatatu uruhagarara rwakurikiye amatora yabaye icyo gihe harapfuye abantu benshi kandi umuntu yo navuga ni uko kuri icyo gihe ku by'ukuri naho hagiye haba amasezerano menshi gushika uno munsi nta mahoro araboneka mu Burundi ngira ngo umuntu wese aribuka amasezerano yigeze kuba aya Kigobe na Kajaga mu 1994 harabaye amasezerano menshi ya 2008 hari amasezerano yose partenaire ya politiki ndetse na hamwe haba mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano y'i Arusha inyuma haraba amasezerano yo guhagarika intambara amasezerano yose ku by'ukuri ntigeze azana amahoro gushika uno munsi hanyuma uruhagarara rero rwagiye no gukomera mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi uruhagarara rwasoza rwerekana kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika rero n'uno munsi ari amatora y'ibiyashingiro abaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku munsi wa kane n'ibihumbi urumva rero ibintu byose biza biba muri iki gihe ku by'ukuri umuntu abirabye asanga yuko ingorane zigoma ziyongera uruhagarara ruguma rusumbirizaho uhagarara mu bice bitandukanye byose haba by'ubutunzi haba bya politiki haba mu buryo uko abanyagihugu babayeho
Paul Nkuzibana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muravuze ko amasezerano yose aba kajaga yandi yose yagiye araba ata kintu yashitse ku coba catumye abarundi babaho mu ituze mu mahoro ku bwanyu umuzi w'ingorane z'abarundi uri hehe nibaza ko umuze gutyo nibaza ko icyo kibazo ikabuba batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise duga kwijana
ku by'ukuri igituma ayo masezerano yose atanyishu yigeze aronka ku byerekeye uko abanyagihugu babayeho haba ku byerekeye ukubaho kwabo cyane ku byerekeye amahoro icyo bivako si ikindi ni uko gushika uno munsi igihugu cy'Uburundi cyigenga na gatoyi kiracyakoresha amabwire inzego mpuzamakungu z'abanyemari kandi n'amabwire y'ibihugu rutura kugira ngo mwese murazi yuko nko mu Burundi nko mu mwaka wa gatandatu hari ayo masezerano n'inzego za Bretton Woods inzego z'abanyemari mpuzamakungu izo mpuzamakungu z'abanyemari Banki Mondiale banki isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI hanyuma inyuma yaho masezerano yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe mwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo ine na gatandatu ayo masezerano rero akaba yashyira imbere y'uko ubutunzi bw'igihugu bukenera gushyirwa mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga hanyuma ayo masezerano nayo nyine yaciye ashyigikirwa n'ishyirahamwe ry'abanyemari ry'abanyamuraya UN kuba rero umuntu abyihurije rero uravye nk'ubu ubunye igihugu cy'u Burundi ku by'ukuri ubutunzi bwose birigwa burajya mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga cyangwa nta muntu atazi mu Burundi byari bihari byari bikomeye rwose nk'amashyirahamwe ya leta yarakomeye n'ibisata byinshi hari nko ku byerekeye mu miti ubyabo na fa biza byose bya kotebu biza orindere za ipinabu amabanki menshi ya kadebuwa bityo amabanki yose yagerakurikira ibyo byose byashyize bitasambuwe byashyizwe abanyemari n'amahanga
ikibazo nyamukuru kuri bwebwe rero
cyane cyane ariyo yazane ubutunzi mu gihugu icyo gisata cyarasabutse cyahije mu minwe y'abanyemari n'amahanga
ikibazo umushyira nawe Paul muvuga ko cyoba kiriye ku kuntu Uburundi bwaba butigenga mu byerekeye ubutunzi
erega bujyanye bujyanye nkurikije uzurabe abantu bose hajyanye ikibagenza bagenzwa no gutwara ubutunzi bw'igihugu mu bya politiki abantu imigambwe myinshi cyangwa abanyapolitiki benshi nta kindi kibagenza atari kuja kurondera inyungu zabo usanga zifatanye n'inyungu z'abanyemari b'abanyamahanga ikibazo cy'ubutunzi rero nicyo kibazo kiri tuba ko ari cyo kibazo nkoramutima usanga kiri inkingi y'ibindi bibazo byose inkingi ya mbere mu bibazo byose bihari mu gihugu kandi se niwo mu Burundi gusa ni mu bindi bihugu byose ku isi hose ni ubutunzi nta kindi abantu barondera atari kujya kurondera amaronko kandi bafashanyijwe n'izo nzego z'abanyamahanga bafatanyije n'izo bihugu rutura kuko igihugu nshoboye ko igihugu icyo ari cyo cyose imigenderanire ihari hagati y'ibihugu nta handi ihagaze cyane cyane ntibaze bavuge ngo bihagaze nko ku rurimi ku cyongereza cyangwa ku gifaransa cyangwa ngo bigiye ku byerekeye ngo imico ngo za kiriti oya ikintu cya mbere na mbere
ubutunzi
ubutunzi bwo Burundi wewe nyero bose
icyo kibazo nibaza ko tukigaruka ko mukanya
ndabona nikaruka ko mugabo urumva niho gihari niho ingorane z'abaza politike byose byagaze ku butunzi bw'igihugu
ego ndabona muri aka kanya nyine dufite ubundi mu shiti il defense rugema kwa Burundi aba mu Bwongereza nawe nyine akurikirana politike mu Burundi cyane rwose akaba nawe nyine yakurikiranye amatora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye mwiwe neza defense rugema mwiriwe neza defense rugema
mwiriwe
murakomeye
ego turakomeye turashimye imana
ego me turiko tuvuga cyane cyane kubyerekeye nko twabibabwiye amatora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye mwarakurikiranye ayo matora muri mu Bwongereza muri ko murumva ibiharo biriko birashikirizwa ku bwanyu mwavyakiriye gute biba ibiharo biriko birashikirizwa canke n'ukuntu amatora atunganijwe
ego me ingene amatora atunganijwe n'ingene ni zavuyemwo twibaza yuko ari ibintu bimwe mu byo bisa nuko tumenyereye ingene intwaro yose ama ishaka guhindura ibiza shingiro uko biboroheye nibaza yuko muri iki gihe murazi yuko Burundi abarundi turi mu ngorane zidasanzwe aho abarundi benshi bari hanze y'igihugu abandi bari hagati mu gihugu murazi yuko ubukene bwabaye ikintu gikomeye mu gihugu urumva rero nibaza ibyo by'amatora twibaza neza yuko ari ibintu bisa n'uko byoba byabaye kwirengagiza ingorane nyamukuru zihari tukabona neza yuko ibyo bintu ntizari bikenewe muri iki gihe hariho ibibazo nyamukuru zari bikwiye kubanza kuva mu nzira ibyo bikaba byotuma n'abo barundi batagira gucabo ayo matora abaye bakabigiramo uruhara nabo nyine mu gihugu bari hagati mu gihugu
Rugema professeur Paul Nkunzimana avuze ko kenshi na kenshi ibiba mu Burundi byose ari amasezerano ari ibiganiro atacu bimaze kuko hariho ukuboko ku hanze inyungu zo hanze zama arizo zishobora kuba ari nk'umuzi w'ingorane abarundi bagira kuko igihe cyose bagiye hamwe baba mu biganiro babuze kazakajaga amasezerano yose yabaye naho amasezerano aba hari kenshi na kenshi basubira kuryana bagasubira muri za ngorane ivyo byo ntishobora kuba ari ukuraba umuzi nyakuri w'ingorane abarundi bafite
ego me ivyo mushinga nayo yashikirije nivyo cane murazi neza yuko ico kibazo cingi na barundi twama turiko turajyana tubona neza yuko abarundi twocicarira tukaraba igituma ingorane zama zigenda zigaruka ugasanga abantu ntitubona iyo tuja z'ukuri murazi neza yuko ego izi yabintu yashikirije nivyo nibaza yuko geno vyita yuko ari mu kudendekeranya intwaro urumva hariho abanyepolitike ahantu mu mbabare simvuze bose hari abanyepolitike bakuri igihugu cyabo bashaka yuko cokugorora kikava mu ngorane zirimwo mugabo benshi muri abo nibaza yuko bagira ibintu bagomba kubikwegera ko barondeye inda zabo ibyo bigatuma rero niyo inyishu ku ngorane zihari iyo ziriko zirarondegwa umuntu afite icahishije ku mutima cy'uko agomba amaronko biragoye kugira avugisha ukuri ibyo rero bigaca bituma atanyishu y'ukuri iboneka abantu bahaba barira cyane rero ugasanga n'abanyagihugu batazi ibintu biba biriko biraba ku rwego rwo hejuru rw'abanyepolitike byitwa ko baserukira murazi neza yuko izo z'amasezerano nibyo murazi yuko duhereye washaka no ku masezerano bise ngo amasezerano y'ubumwe yabaye mu 1991 nta myaka ibiri yaheze abarundi bararyanye ibara riragwa mu gihugu abantu bata isinzi baricwa ibyo rero nibaza yuko ari amasezerano y'ubumwe ari amasezerano y'amahoro ari ibyo biganiro biba ntiyagira ico bishika ko harayo ma referendum bagira bagasunika abanyagihugu gutora ibintu bibasamaza gusa ibyo ntitabona neza yuko ari ibintu bigirwa kugira ku neza z'abanyagihugu ibyo bintu ni ibintu bigirwa ku neza y'abanye politiki bashaka bamwe kuguma ku ntwara abandi bashaka kwishikira
turetse ico kibazo cuko kwigenga ku byerekeye ubutunzi y'abanyapolitiki bakoreshwa n'abanyamahanga turetse ibyo bibazo byose hari n'ikindi kibazo cya politiki gihambaye umuntu yihweje mushaka na Paul Nkunzimana ibintu bikoreshwa ibiharuro bishikirizwa ko abatoye ego bashobora kuba barenga 75% naho ibyo biharuro mu kanya bihava bishikirizwa n'amakuru ariko atangazwa mu radio yose mu Burundi mbega kubona mu Burundi hari imigambwe irenga 36 hanyuma akaba imigambwe mikeyi ugaca usanga niyo cyane cyane ifite abanywanyi benshi ibyo byo icyo kibazo gihambaye cyane rwose icyo kibazo mukivuga kuri Paul
ego ndibaza yuko mu Burundi kuzo kuri kubera izo ngorane ndanavuze zerekeye ukuntu tugendera ku mabwire y'abanyamahanga byo ubutunzi niko n'ikibazo cya demokrasi usanga kuzo kuri nacyo nyigishije ingorane yo abuze yuko ari imigambi mu bifatwa n'itatu Burundi ya nkuraba miyano n'undi kuntu muri cyo gucacha kuntu migambo y'ibyo urumva iyo umuntu avuze demokrasi ni kuvuga yuko afise uburenganzira bwo gushira hamwe n'ubundi akiyungunganya bagasha amashyamo yabo imigambo yabo ika uko babyumva ariko rero muri iki gihe urumva hari ingorane nyinshi niga uhereye ngo ku mugambwe isoko ari wakera ipfona urasho gusaga muri iki gihe hariho nk'amashami ashika nkane atanu urumva izo ni ngorane kubera yuko abanywanyi biyo migambwe hamwe n'ubutegetsi bafise uruhare rukomeye cyane rwose mu gusambura imigambwe cyane cyane ubutegetsi bwo ni ngombwa kuko ni ntambara mu zindi kuko akeneye kugira ngo bari ukuntu biyegereza bamwe bakinjira abandi hariya urumva rero nk'ahonye aho ni ukuvuga hari ikibazo si ipfona yonyine bashaka gusanga n'iyindi migambwe za SNL za Afrodebu ngo nyakuri itari nyakuri ugasanga ni imwe cyangwa zibiri ugasanga na migambwe za IPDS ikabibanga ugasanga iho urumva izo zose ni ingorane zihari kubera yuko ikibazo cya demokarasi ntigishoboka mu Burundi mu gihe atemewe yuko adashobora kwemerwa yuko imigambwe yonyine iringaniza ibikorwa byayo imigambwe yonyine ikingunganya igashobora kugira uko ikora amaprogramu n'ibindi
ariko ivyo ntibibujijwe ivyo Paul Nkunzimana ivyo ntibibujijwe ivyo ntibibujijwe
bitabujijwe byo
kwiyungunganya
amashami menshi cyangwa
oya kwiyungunganya kugira bagire umugambi umwe
bonyine nico gituma oya kandi mu Burundi ega ari wacu mu Burundi ntabiriho urumva nta mugambi urumva mu gihe ubutegetsi buja mu byerekeye ukuntu imigambwe yiringaniza yonyine kandi se n'imigambwe gusa n'amashyirahamwe adaharanira gufata ubutegetsi ibyo bita sosiyete sivile nicyo kimwe urumva mugabo ngaho naho nyine ndagwa nkagaruka nkavuga nti naho nyine n'abanywanyi bayo iyo migambwe nabo nyine bafise mu ruhara kuko urumva barabakwega bakabaha ibibiri bakabiha ibyicaro cyangwa amafaranga n'ibindi urumva rero demokarasi ntizoshoboka
mu kanya gato yinagomba
demokarasi mu bya politiki mu gihe ibintu byifashe gutyo nacyo gituma niha mu bya politiki hajyamo imigambwe urumva ntishoboka yuko uzosanga migambwe kubera ko ifashe uko ifashe uko izoshoboka n'umunsi umwe yuko demokarasi ishoboka mu gihe ibyo bintu
iyo migambwe amakosa manini ashobora kuba ari mu migambwe kuko yaba ari ubutegetsi bubikora nabwo nyine umugambwe wabwo ntuba uciyemwo imirwi nk'uko twabibonye
erega ingorane zihari nuko aya migambwe nayo yanditse kabuze n'abantu abarundi benshi abantu bicye ndega afite ncera kujyana barakiza urumva rero
n'ubukenereye
bashobora kuronka iyo bashobora kuronka kibakwega ati wewe ibiye bivemo ingo
reka mu kanya gato
ariko mugabo naho uvuze ibyo hariho bamwe sukuri usanga nyine baharanira umugambi nyine uko washinzwe kuva ugishingwa mukaba n'abandi rero usanga bakaca rero birukira muri aya marongo
yego mushya ntahero idefense rugema namwe kuri icyo kibazo mu kanya gatoyi hariho abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baturindiriye mu kanya gatoyi cyane rwose kubona mu Burundi amajwi cyane cyane usanga umugambo umwe wihariye imigambo 36 akaba atabanywanye benshi ifise icyo kibazo mu kivuga ko iki turazi ko ari imigambwe nko muri 93 yatsinze amatora ifise amajwi nka 63% aho navuga umugambwe FDB umugambwe bipona wahora utwara Burundi warigeze gutsinda mu myaka ya 60 usa amajwi menshi cyane rwose ibintu byahinduka gushikaho iyo migambwe idashaka kuronka abanywanye benshi icyo kibazo mukibona ko iki mukibona gute
ego me nkuko umushinga ntahe aheje kwisigura nibyo icambere na mbere cyo nuko ico ni kimenyetso cerekana yuko mu gihugu cacu ta demokarasi hari kuko canke novuga yuko tutayumva cyo kimwe canke tutayumva neza sinzi ngene nubisigura iyo migambwe myinshi yerekana neza yuko igihugu mu nibaza yuko icari kimenyetso cy'ubukene mu gihugu aho abantu bose bashaka gukora politike babonamwo yuko kwijamwo ariho umuntu yoronka ikimubeshaho ugasanga umuntu arata n'umwuga yigiye ashobora kuba yigiye ibyo kubaka canke kuba umuganga canke iki ugasanga arabitaye umugabo akajya muri politike ivyo rero navyo inkurikizi yazo ni mbi cyane ni nayo turimwo kuko iyo imigambwe ibaye myinshi tukaba nk'utudumbidumbi niko nabivuga kandi nibyo bihari nuko abanyagihugu baraheza bakajuragirika bakabura ico bakurikira bakabura umuntu abashikiriza ijambo ryogenderwako ugasanga rero niyo migambwe nkuko mwari muheje kubivuga iyo migambwe ndetse umugambwe umwe ukwawo ugasanga uwo mugambwe uracitsemwo ayandi mashami ugasanga abatwara umugambwe ntibumvikanye umwe agiye kugira uwiwe umugabo ibyo bakabitumwa n'iki ntibabitumwa n'uko bariko barondera baronderera inyungu nziza z'abanyagihugu bariko barondera inyungu zabo umwe wese ugasanga agiye kugira ishami ryiwe kugira arondere icicaro ca politike ku ruhande rwiwe ibyo rero si ibintu abanyagihugu baratangiye kubibona barabona yuko nk'uko dufatiye kuwo mugambwe ipfona mwabuze yuko ari amashami atarenga ashikane umugambwe wawe w'agasore ntawe ukihari ibyo ntitwoja ngaha ngo duhendane w'agasore yigisha yuko abarundi bokwama mu bumwe bakundana bakunda igihugu cyabo
ariko aho wowe urengeye akarimbi mushyana he defense rwema wa urengeye akarimbi abarongoye umugambwe bavuga ko bafite umugambwe wiragirya rw'agasore aho nibaza ko icyo kibazo tutabwitegetebako
aho ntitwogitabako cyane ariko uko n'ukuri kwamye ibyo ari byo byose rw'agasore yasize umugambwe umwe n'ubu hari imigambwe ingahe ya ipfona ibyo ntibyumvikana ibyo n'abanywanyi abitwa badasigana tuzi kuva kera uno munsi bumenya bakurikira he aho niho hari ikibazo ibyo nibyo bituma abanyagihugu bajuragirika ntibamenye
ibibazo bihambaye cyane rwose
ni ibiharuro biriko birakorwa hejuru kugira abonye politiki bo nyine baronderere inyungu zabo
ibibazo ibibazo bibiri mushikirije biri kumuzi w'ingorane zo mu Burundi za politiki mwavuze ubukene ikamwavuze no kutigenga mu byerekeye ubutunzi abantu bakoreshwa n'abanyamahanga ivyo nibibazo mwebwe mushikirije reka ariko muri aka kanya duhe ijambo abanyamanyi bi radio ijwi ry'America turi kumwe na Pacifica muri
Veneza
muri hehe Pacifica
Senda mu gisagara cha Bujumbura mu manuko bwacu.
Yego. Izina gikirindirinde.
Ni Habimana.
Habimana mwafite ikibazo mwafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane.
Yego narise. Icyumviro narinda gifise ni intererano ntoya.
Yego.
Nagirembuke kubijyanye nabo banye politike bacu ko uri kuraraba nka ngaha mu gihugu cyacu. Katukwaruka turiko turaba batama bacu badukuriye. Iyo novuga yuko guhera nkiri mutoya nakuze numva intari muri politike bama bariko baraharira gushika n'ubu fise imyaka ingana ukuhuye ubwo musanga bariko baraharira muri ko guharira kwabo rero kaca usanga nta byiyumviro byubaka cyangwa byiterambere wobona nka twe kugwaruka twavuga ati aba bantu bariko baraharira kuko nko ngaha mu Burundi wacu abona yuko hari imigambwe myinshi mu kugiye kuraba umva umugambwe umwe uvuga ngo dufise ibyiyumviro ibihingwa ni muze mu kugiye kuraba ibyiyumviro byabo uca usanga ari ibyiyumviro bitubaka bitaza biteza imbere igihugu ahubwo ari biza bijyanisha nka twe kugwaruka waza kuraba rero abo bantu kaca usanga nk'ibijyanye inkunga n'iby'iterambere ahubwo babishyize inyuma bigira mu mpari z'iwabo umuntu akaca yibaza mbega batama bacu badukuriye ko tubona badukuriye bazodusigarana iki nka twe kugwaruka twozobona batoba baramaze mbega ugwaruka twozokwiteka iki mwibyo mbega ibyo bazodusigarana bazodusigarana izo mpari twama twumva ku maradiyo misi yose twama twabonye natwe tuzosigarana impari abazodukomoka kaca mpanurata ahubwo bari bakwiye kuraba ingene bo kora ahubwo bakikebuka kugira bubake igihugu kuko uri kuraraba urakuraraba nko ngaha mu Burundi wacu bishinga intari ibindi bihugu nabyo biri mu iterambere ry'umukuru w'iterambere bazamuka natwe tugatera mu mpari baduteranya rukwicana gusa ta kindi mbona bariko baratumarira batama buhetyu kandi ari igihugu twumva ngo kirimwe abashinga ntahe ngo kirimwe abagabo ego icyo ntitwogiharura mugabo gusa nta karoro keza twobona bariko baraduha nta kintu cyiza twobona ubwo dusigarana twovuga ati baragize ahubwo icyiza gusa ni ukwiyubakira amazu n'ibindi gusa nibyo tubona baniganira mugabo ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu hamuna icyo rero nicyo nagomba mbaza ati mbega tubitega kwiki bazodusigarana muri kazoza natwe tuze tubwire icyo dufatiye ko fondasiyo bazotwereka natwe tuzohagarara
naho
nitwe tuzotangira bishasha murakoze
Pacifica Habimana ku cyumviro eka n'ibineguro mushikirije cyane cyane ku banyapolitike ivyo cyo cyumviro turakigaruka ko n'abashinyana twatumiye mwaka kanya ariko reka tubanze duhe ijambo Gilbert muri Beneza
amahoro
muri he Gilbert
ego pasemano kuri kingamu itagara cha Bujumbura mukoima hekano kujya magara ke
izina jawe ni nde gikirunde
ni irankunda jebe
irankunda mukanya gatoyi cyane gose ikibazo cy'umviro
ego hama gene kwinda kwa kwanya gene kuri ari mu rabi ntunda mu Burundi mu Burundi no kuri amenye cha makuru mwana ni gihugu kitaraba developpe kubijyana no kwa abanyagihugu bwabo kwiteza imbere ariko no muti kimukinda waza cyane nagamaga mvuge ko yo kukuntu kwitira gushinga imigambi myinshi ya politiki aho kugwiza byihuje amashyirahamwe ashobora guteza imbere ashobora guha akazi abantu babiri cyangwa batatu cumi cyangwa ijana kugira ngo ubundi bubanze butere imbere hama rero nagira ngire ko mvuga iki kintu kuri ibintu bijyanye n'abanyoni n'aya matora yabaye ni kuri twebwe ubwacu nk'abanyagihugu turashima turashima rwose ukuntu aba yaragenze ko umuntu utamenya igihugu ngo amatora yibe y'iki ibintu nk'ibyo ejo ireze ntambe ibintu by'amakuru byari byara ariko abari bahari bari bafamiye ntuma ko baremewe barafata amasanamu biba mu muco ata ntuma ikavuga ngo ni misigimana ko nshobora kumbwira ngo jye niwo mwiza y'abarundi ni byo ko ibintu by'amatora bireba tugeza kuguhagarika ibyo bizaye ni mu Burundi byo kwa matora mu gihugu cy'ukuri ugasanga umuntu wo mwiza y'abarundi agiye gukora gutera akadagara ahantu runaho bya mubyuka y'uko ngo amatora yabaye nabi ivuga ko bamenye byahamo amatora akabandanya mu muco iyi niyo tepara ibonye ahantu henshi ahantu bagiye babyatoya kugira kuko baba bagaye ibyo akadagari bakazana y'inzandiko atabyemeje gifite bakaza bakerewe bivanze ko ikintu cyo kwanga kubyaje kwisuzuma naho bati ngo tuzama sakira ko reka dushe ku mwanya ifa yinzemwa yemewe n'amategeko hama bakaza kwa umuntu abarengana
yego be
ama iki kintu ama iki kintu cyo kugira ikindi gambe ari mwinshi mu Burundi n'ukuri bora bakagabanya kuko nako nta kintu cyo umugambi naho gatwara amamiliyoni mu Burundi bitazikora n'ikintu cy'amahera 50 nabo bari bakwiye kugiza amashyirahamwe menshi kizi n'igambi kaba nk'ibiri yonyine gusa mu Burundi buzogorora
n'igambi
n'ibiri n'igambi n'ibiri
n'igambi
byo bikomeye
murakoze Gilbert irankunda abashana turi kumwe professeur Paul Nkunzimana mushana Pacifique Habimana eka yabaje ikibazo gihambaye cyane gusembega abanyapolitike bazosigira ugaruka iragire ihe ko ngo bama babasigarana eka babaraga impari no kuryanisha imijyango abarundi icyo cyumwe cyo mu kibuga kwikeka muca mugira ko no gucingura cha Gilbert irankunda shima ivyavuye mu rayo matora yabaye ku muswa kane
urabereho wa Pacifique ruka tabuze icakora ntsamiye njo ariko akora muri iki gihe yarumunyeshuri cyangwa ari umukozi cyangwa ari ikintu ntsamiye ibyo arimo koko nushaka kuvuga nta muntu numwe ashobora kuvuga yuko ngo duteze ngo izo ya politike ngo ba ngo bazotuzanira ni kuvuga ahonye umuntu avuze gutyo abavuze yuko ataruhara afise ibyo arimo nta ruhara afise na gatoyi mu buzima ariko uraba muri iki gihe ha mu za politike ha mu butunzi ha mu kimiraho n'ibindi kuvuga rero yuko imigambwe atavyumviro yobaka ifise niraza yuko iyo migambwe yari kuyivuga kuko umuntu avuze ati ugwaruka ngo tuba turi mu mpari zanye politiki ugwaruka nago nyine rurafise rurafise uruhara mu biriko biraza ni ukuvuga yuko ibintu bihari mushaka nahe ize fosa yavuze kare yuko hariho ibintu byinshi cyane rwose amatora n'ibindi bidashobora biterekana bisa n'ibintu byo kwirenganyiza ibintu biri kubirara none kugwa uwo avuga ko ari mu rwaruka arabona urwaruka ingorane ruri mu muri iki gihe ngira ngo nta muntu n'umwe atabona ubushomeri muri iki gihugu ubushomeri
ubwo ntibuva kuri za ngorane mwavuzaga Paul Nkunzimana ubwo bushomeri bwose ntibwiyongera kubera za ngorane mwavuga za masezerano ati adashyirwa mu ngiro indiane
z'amamonyapolitike n'urwaruka rurimo kuko wari ukwiye kuraba nabanyere bagashinga hari abavuze amazi z'amashyirahamwe nabo nyine bashaka gushinga amashyirahamwe kugira ngo bagire ati bo cyane n'imigambwe nawe nyine ndazi ko uwaruka rwinshi nawe nyine rurimo mu migambwe none rufise uruhare uruhe none ku byerekeye amagara y'abantu ugwaruka nta byumviro rufise kugira ngo ubwo utwazi uko ubunye ariko haravugwa ingorane nyinshi cyane cyane mu byerekeye imiti ibura muri iki gihe nabuze ubushomeri nabuze ibintu umuntu ashaka kuvuga ibintu by'amashuri none urabona nka irya bintu bya ecofo na matari umwana aheze mu mwaka w'icyenda ngo ngende ngo nagiye gushinga amashyirahamwe icyo singorane mu makaminuza ingorane zihari najya yisogwe mashyirahamwe ngo na mareforme mashasha n'ibindi ariko agaca hajyamo ibintu byo kugira ngo bafute buse bongere kandi bashyire mu minwe y'abanyemari ama serivisi ya diversite ngo bajya bajya kintu z'inyama ndetse muri diversite none ibyonye si ibibazo umuntu uwo ari wese
abone
none ibi byerekeye amazi rezidezo none ibinyo si ibibazo umuntu wese abona umuntu wese arabona yuko ibyo bintu birimo ingorane none izi ngorane zabaye zibaye abantu bishwe buruhagarika n'ibindi none ibyonye urwaruka ndashaka kuvuga uwo nyine asohokera urwaruka ndashaka kubona yuko nawe nyine afisemo uruhara afisemo ibyo ashobora gushikiriza kugira ngo izo ngwane zishobe gutoye bunyishu uba rero mudagaragara ukangira ngo kurekere twebwe mu mugambo wakoze demokrasi tege tuguru nandi izo dushimbere kugira ngo izo ngwane zihaze kuko urumva nta muntu yovuga ati ingorane nizi ama ntashikirize uko izo ngorane zovuga
reka n'umushyana he defense rw'imana wenyine agicavuze ku byashikirijwe na Pacifique Habimana na Gilbert Nyankunda duga ku ijambo mu kanya gato
egome ivyo uwo mu aserukirwa kwa sinova kwa aserukirwa kwa mugari mu gwaruka nibyo ibyo yavuze ni ibintu zumvikana cyane mugabo nkuko professeur Nkuzimana bivuze ego ugwaruka bateza kugira uruhara rwabo nyine bakerekana yuko bafite ishaka ryo kugomba kwiteza imbere guteza imbere igihugu mugabo rero nta nubwo batakwishavu burya ibyo bintu byose byokoroshwa n'abatwara baberekanye neza yuko bashakiye neza bashakiye akazoza keza ubwo gwaruka barashobora kubibafasha mugabo rero nk'uko twabivuze abanyepolitike basamazwa n'inyungu zabo no kurondera amarongo n'ibindi ugasanga n'ubwo gwaruka rurakoreshwa muri ibyo byo kubashigikira muri iyo ntumbero ugasanga rero ugwaruka ari naho n'ubu mbone hakajya guhana urwaruka babone neza yuko kazoza kabo atari kugwanira abanyepolitike atari kugwanira imigambwe mu buryo bwose bushobotse ugasanga baragwanira iyo migambwe cyangwa abanyepolitike gushikaho bibagira kazoza kabo ingwano bagwana usanga atari yabo by'ukuri nicyo gituma rero twahana urwaruka bakaraba neza icyo bari ko barakora mbega nk'abo twumva bagwanira bari mu migambwe ari imbonerakure ari abajederu ari abajerera ari abaki burya iyo bari ko barakurikira iyo migambwe umwe wese akaraba hari arabona neza yuko mu gukurikira iyo migambwe ariko aronderera akazoza kiwe aho niba ari ikibazo kuko ufashe ikibando canke umupanga canke ukagira iki ukaja kugwana n'uva mu wundi mugambwe aho muriko muteranywa n'abanyepolitike nta kazoza kanyu muriko murarondera ivyo rero nivyo bisibije igihugu ugwaruka rwacu ruriko rubuzwa kazoza kabo aho kubafasha kugira barondere kazoza kabo babone neza yuko nibo Burundi bw'ejo urazi neza yuko ibi bintu biriko biraba ingorane Burundi buhikiyemwo murazi neza yuko abana baheza amashure ugasanga agiye mu ibarabara abaguriwe hanze y'igihugu bari bashobora nabo nyine kwirondera akazoza kabo ivyo n'ukuri twibaza neza yuko abari bajejwe ubwo gwaruka
yego me ico kibazo ni kimwe nuko muvuga rumwe na Pacifique
duha impanuro ya inyaruka ya ugwaruka tubakebura tubabwira yuko bogerageza kuraba kazoza kabo kurusha kazoza k'imigambwe canke kugwanira abanyepolitike
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Thierry mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muri hehe Thierry
ndi Bujumbura mu Burundi
izina ry'ikirundi
ni Ahisakiye
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo turi ko tuvuga cyane ku matora y'ibyiza shingiro rihinyanyo ibiharuro byavuye muri aya matora bihaba bishikizwa mu kanya cyangwa ariko biriko birashikizwa no muri kiye turi ko turavuga duga ku ijambo
ego ndatanguye ndamutse batumire n'abarundi bose batumviriza aho bari hose hanyuma Frederic dewe nagomba imbere yo kuvuga byose manje mbere kukantu kamwe hari akantu mwarimu watumiye mutumire imbere yuko ano matora aba yaserukira amizero y'abarundi yavuze ngo inyuma ya yego cyangwa inyuma ya oya nimba ari izoba yatsinze cyangwa yatsinzwe ati ubuzima buzobandanye rero ko nakumva umujene cyangwa uwundi iyo bari karagumuka avuga ngo ibi n'ibi n'ibi amatora ntibaza yarahitse Urero nifuzwe kwa barundi boshira hamwe ngubu bagashira hamwe mu gwaruka abarundi bakiruka bagakora ibikorwa byabo tukareka gusamazwa n'amajambo y'abanyepolitiki mu gitondo nari kumwe n'abantu muri RFI wumvise muri deba ukumva abantu b'abanyamahanga banashura barundi babasaba ngo nibagumuke bave hasi ngo bagwanye ubutegetsi bw'ibujumbura iyi mvugo siyo ni mvugo ntibereye ariko mu byo twese twabonye twarabonye ko amatora yagenze neza cyane kubera iki amatora urabye nta bantu nabo arabavuga kare bavuga ngo hari abantu badufurusha badufata ngubwo ngo nidutore yego ariko nawe utigeze tubona niba rero Frederic jewe icyifuzo cy'iwanje ni uko abarundi twese ko amatora yarangiye ubu rero turaba imbere yacu hanyuma ibisigaye tubyigire hamwe mugabo dushyize hamwe kuko amatora yarangiye ibyo byose demokarasi nishimikiye ku matora gusa ariko mu by'ukuri kandi je nagomba sabe washaka communauté internationale abarundi bonyine nibo bagiye hamwe barafata ingingo kandi byaciye mu matora rero nibaza ko nimba muri demokarasi tuvuga ko ari gouvernement par le peuple et pour le peuple cyo peuple donc abanyagihugu aribo bafata ingingo mbona ko hari undi muntu yoza akabavuguruza rero icyifuzo cyanjye ni uko icyafashwe n'abanyagihugu nticyubahirizwe amatora yagenze neza twarabibonye uko byavuzwe kare n'abantu bishwe abishwe n'umugwi wateye igihugu uvuye hanze ibyo navyo nibaza ko bijya mu mugwi w'abitanye wabononye rero nibaza ko amatora muri rusange yagenze neza murakoze cyane Frederic
murakoze cyane ndayishakiye murakoze reka duhe n'ijambo kandi Gordien Gordien muri neza muri he Gordien
ndivane mwana karu
yego izina gikirundi
ninde yagenye n'atsimana gondi
inde
hasimana gondi
yego me duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
none nka naga mana mutse mutumi abakumi
ndarakumva duga ku ijambo
ubone natangire ki lega ko abwo ngamasi ngamasi yagenze neza kuko ari tuna matera yagenze neza akindi wabizi ndakugira abwo ngo asemo kuvuga nyawe basaye kuduma mu mutekano abavanga ni yagenze neza yego bwanje atwaye rero se kuna yagenze neza bibiri kuno cyangwa ngo yagenze nari kandi cyose kuna yagenze neza maso rimwe cyose nari nsimi n'ihera
murakoze Gordien reka du hijamba shinga na turi kumwe bagira icyo bavuze mushya ntahe mushya ntahe deka dutangwe kuri Paul Nkunzimana duga ku ijambo yimvira ushikijwe na Thierry na Gordien mukanya gato
yego murakoze nuko nari navuze kuba kare ibihe by'amatora iminsi yose bigama bitera ingorane kubera yuko nk'uko nyine bisanzwe bimeze kuko iyo ata burenganzira umuntu afise wo gushikiriza ibyumviro kuko ibyo birahari mu Burundi gushikiriza ibyumviro mu Burundi biragoye haba mu migambwe haba mu kumenyesha amakuru haba mu kuyerekana haba mu kuja inama nkuko navuze ku byerekeye imigambwe urumva rero nenda bivuga ngo nk'umuhinga uyerekeye iyo mibano hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu urabona nk'ubunye biroroshe kuvuga yuko ibintu byagenze neza kandi izo ngurane zisanzwe zihari haba mu butunzi haba mu bya politike haba mu burenganzira bw'umuntu haba no ku mategeko yo nyine nk'ubunye ngo nta muntu umwe atabibona rero amatora yaheze ya constitution mu bigo bya kwinyana bizashingira nk'ubunye uba abantu nta muntu urimo ashaka kuvuga yuko ibintu bimeze neza kandi abantu bari
reka twibaze cyane cyane kuri ibyimbiro byashikijwe n'abashinzwe Thierry Thierry avuga ati amatora yaheze abarundi baje hamwe bose icyumviro cyiwe
mu kibuga kwizirikije amakonstitusiyonali hariho konstitusiyo y'umwaka w'2005 na konstitusiyo y'ubunyashasha urumva rero ntamba konstitusiyo ashobora kuhaba abiri icyarimwe mu gihugu kimwe uba rero nk'ubunye hagiye kuko iyo konstitusiyo ije gutorwa ijya mu ngiro muri icyo gihe nyine uba rero nk'ubu nta matora y'umwaka w'2020 ariho ahubwo amatora agiye kuba ubu nyine kuko ibizashingiro bijya mu ngiro ubwo nyine aho bishyikirijwe bizize ku mukoro mukuru w'igihugu hanyuma iki nacyo ni uko inzego nazo haba inama nshingamateka haba inama haba sena urumva kubera ko atabutegetsi zigifise uba ategereza kuba ari matora mu maguru masha uba rero umuntu abyoheje gucyo uvuga uruhagarara navuze kuva nyitawe iki kiganiro uruhagarara rugiye kandi gusubira kwiyongera cyane gose uba rero uba nta mushasha kuba yuko ngo ibintu ngo rikoragena neza ibintu giye kugenda mu mahoro n'umutekano reka niri byose biri ko biraba navuze byaruhagarika hariho n'ibindi biri ko biravugwa hirya no hino navuze ibintu byerekeye ukuntu abanyagihugu babayeho mu bukene
none ga Paul Nkunzimana izo ngorane zohera gute izo ari problème nyine ni cercle vicieux nibyo ushaka kuvuga mu zo dukeneye nyinshi umushyira nakire avuze ati amatora ari nyuma yacu abarundi babane mu mahoro neza
yego cyane ahubwiraga mu kanya kaheze yuko twebwe turafise umuti twebwe kuva bijya by'ibihumbi na cumi na gatanu hatanga kuba ziriya ngorane z'ibihumbi na cumi na gatanu mu kwezi kwa kane twebwe mu bugambo bw'abakozi na demokarasi perezida cumi n'umunani twarasabye yuko haba inama rukokora inyishu ingorane ubundi burimo
ndabona akanya kariko karihuta
yego urumva kandi nakubwira yuko twirukanse tukarondera imigambwe bose aba fodebu aba cddfdd aba polona aba msd twebwe ptd n'abandi twashyize ku masinyaturi ibihumbi bitanu n'amajana mirongo itatu n'ane dusaba umukuru w'igihugu yuko yuko hoba inama rukokoma kugira ngo ingorane dufise muri iki gihugu ingorane zisanzwe tuzisohore inyishu kandi tudakurikije amabwire y'abanyamahanga
iyo bisa na bya biganiro byaba mu Burundi hagati y'Abarundi reka duhe n'ijambo
inama rukokoma si rukokoma na gatoya ndavuga yuko twavuze ati tutorere inyishu ingorane ziri mu gihugu
atabanyamahanga barimo
tukingira inyungu sabanyamahanga
yego me i defense rugema mukanye gatoye namwe ivyimvire vyashikirijwe na Thierry na Gordien Thierry avuga ko amatora yaheze abarundi bakwiye kuja hamwe ikabakubaka igihugu Gordien nawe nyene yavuze ko amatora asana nayagenze neza akaba yamiriza ivyatangaje mu radio amwamwe duga kwija mu mukanye gato
yego me ivyo yavuze ati amatora araheze twari tukwiye kuja hamwe ahubwo je no sanuna bicurikana novuga yuko ahubwo twari dukwiye kubanza kuja hamwe hanyuma hakaba amatora na ivyo z'uko tugiye kuja hamwe ubu habaye amatora murazi yo neza yuko ingorane nyamukuru zihari ziriho bigasa n'uko turiko twakira ku ngorane turiko turirengagiza z'ubukene z'abantu z'abarundi sinzi bataye igihugu ivyo bibazo ntibiratorerwa inyishu urumva rero jewe uko ndabibona twabona yuko twategerezwa kubanza gutora inyishu z'izo ngorane hanyuma tukaja muri ayo matora mugabo rero turazi ingene ibintu bigiye kumera urumva iyo bwirizwa shingiro ryatowe hagiye kuza andi matora yo gutora umukuru w'igihugu bise nuko turiko twirengagiza cyane ingorane dufise hanyuma tubandanye twubakira ku musenyi nta mizodushikana urumva rero nibaza yuko ivyo z'uko abantu abarundi abari cyane cyane bari hagati mu gihugu bavuga ati ibintu byagenze neza amahoro ni yose mugabo twebwe si uko tubibona hari ingorane twari dukwiye kubanza gukura mu nzira ibyo nabyo by'uko amatora iyabaye murazi yuko abarundi basa n'abaca bashamiranira ugasanga umwe ahagaze kuri uruhande ubundi kuri ruriya ibyo ntitubona neza ko muri iki gihe ari ivyo vyari bikwiye kuja imbere hari akwiye kubanza umuntu
ariko
cyane cyane abatwara
mwavuze ko ari amasezerano ari amanama reka byose ataco vyatanze nibaza ko hakwiye kwigwa umuti w'ikibazo reka ikibazo nyamukuru kikamenyekana umuzi w'ikibazo abarundi bafise ukamenyekana mwavuze ko kuva kera ayo masezerano yose ataco yashitseko reka ariko duhere ijambo kandi abandi banywanyi b'i radio ijwi ry'amerika turi kumwe turi kumwe na Ndayizeye muri we neza
niwe neza
muri hehe
Bujumbura.
Okay. Murafiki wazo icyumviro?
Bo icyumviro giterera. Amatora yarabaye. Kandi amatora uri kurabiraba ice yashize ko ice yashize ko nawe kitaratangazwa haneza. Biraboneka neza ko yabaye kandi yarabaye ntazosubira inyuma. Mugabo abarundi n'ubwenge bafise bari bakwiye kujya hamwe bakegerana bakabona ingene umunyagihugu nyarucari wo kugatumba amerewe nabi kuko turi mu bukene butagira izina hanyuma akaraba bakaraba ukuntu abanyepolitiki baharanira ibyicaro byabo mugabo adahonyanda agateka kazina muntu kuko n'umuntu ashonje n'agateka kazina muntu kaba kariko karahonyangwa kandi twari dufite indongozi zikomeye bakareka gutegana ibintu by'imitego mwarabibonye mu biganiro byabaye biganiro byabereye muri Tanzania kabisa barateganya ibintu by'imitego bamwe bagasohoka bari bakwiye kuraba bakegerana kabisa hanyuma turashimiye ijwi rya Amerika ku kanya muduhaye
murakoze ndayizeye
murabandanya gutyo nyine
murakoze ndayizeye kandi ijambo kandi Juvenal Juvenal mwiwe neza
mwiriwe
izi nagi kirundi ninde
Icyumviro nagomba kushikiriza mu bisanzwe amatora yarabaye kandi umuntu aravuga ukuntu yabaye yageze neza ariko rero icyo ngomba kuvuga ni uko aha muri Burundi bwacu hari abantu naho ibintu byabyera bifata uko byirabura rero usanga
telefone ya Juvenal ishobora kuba icitse reka dusubire duhe ijambo abashinjacyaha turi kumwe defense rugema dutangure kuri mwebwe ibyiyumviro bya Ndayizeye na Juvenal mu kanya gato n'ibyiyumviro byashikirijwe n'abandi banywanyi ntimubitebe ko na kanya gato tuga ku ijambo rugema
izo ni zo z'ukuri urumva umunyagihugu hari abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe ugasanga basigaye bifuza yuko ababatwara ari bo bumvikana kugira baronka amahoro ibyo rero ugasusanga murazi bavuga baravuga yuko umwera uva ibukuru gakwira hose ubu rero abanyagihugu nibo bashaka yuko umwera uva kuri bo ugashika ibukuru ibyo rero nuko ibintu bisa nuko biriko birononekara cyane n'ukuri ahubwo je novuga yuko umwijima ubibukuru gakwira hose kuko uwo mwijima ugaruka rurimwo kugira bazuvemwo nuko uwo mwijima abanyagihugu barimwo nuko abatwara aribo bafise uruhara wo kugira Burundi buronka amahoro ibyo bintu rero murabona aho ibintu bigeze aho umunyagihugu hasi ari wasiga yipfuza yuko aba batwara bumvikana kugira babahe amahoro izo ni bintu abatwara bari bakwiye kwiyumvira bakicara bakaraba neza yuko ari ibiganiro ari amasezerano bagira barabe yuko abigira ku nyungu z'abanyagihugu
ego me namwe mushane Paul Nkunzimana ku byimvire bya Thierry na Gordien
ego murakoze Ndayizeye na Juvenal ku byo kuri bo nibaza yuko bose baravuga yuko uwo cyane Ndayizeye yaravuga yuko abanyagihugu nawe nyine arimwo bari mu bukene ntangere yego bari mu bukene ntangere kubera yuko nkuko nabivuze kuva kare kuko hashyirwa mu ngiro amapolitiki atajyanye n'inyungu z'abanyagihugu ayo mapolitiki ni ugufata ubucuruzi bw'igihugu ukaza mu minywe y'abanyamahanga navuze ibintu byerekeye ikawa ubundi hariho ibintu byerekeye ubutare ba Rusiya biriko barayoragura abantu huzenya abongereza biriko barayoragura ariya muri za Bujumbura ba imike yoyo hari imyaka n'imyaka ubu onye rezidezo nayo vuze nayo nyene igende murazi yuko najya mu kiyaya hariho ibitoro byinshi ubona hariho imigambi myinshi ishikiriza ibitoro abanyamahanga urumva rero ubwo bukene nta handi buva yuko igihugu kubera iyo politiki itegekwa n'ishyirahamwe ajyanye mani buraya na politiki ya Banki Mondiale na FMI ubucuruzi bwose buja mu minwe y'abanyamahanga niho kiasi yacipfumbereje nta handi rero ibintu n'ahandi rero bashoka yuko ibintu bigera neza mu gihe ibyonyi bizobandanya uko amatora yego ni amatora yarabaye abatora yarabaye ariko mugabo nkuko nabivuze kuva n'icyo nakangaye amatora yama yabaye mugabo amahaba ubuhagara nabivuze ubunyanyi kwa yandi matora kandi ani matora mukuru w'igihugu abatora y'inama nshingamateka n'inkenzo mateka mu minsi y'imbere kuko bizashyiriyeho rishasha ntizorengere imyaka ya 2020 uba ibyo ntizahware kandi zizobananya ziba ziyongera uba rero ikintu gihambaye cyane rwose kuko nabivuze kandi kuko nabuze se y'umugambwe wakoze na demokarasi pegetse ubu nayo twabivuze na kera acya ni uko haba inama ruko koma kugira ngo tubone tubare ukuntu dutore ingingo y'uko ubutunzi bw'igihugu buba ubw'igihugu ntibube ubw'abanyamahanga hanyuma rero ibyo nabyo rero nicyo biva ko rero biva yuko hategerezwa kuba yuko hemegwa yuko umuntu ashobora gushyikiriza icyivugo cyiwe turebe rero umugambo wakoze demokarasi pegetse ubu yanditse yuko haba inama shingiro assemblée constituante ifata ubutunzi bw'igihugu bukaba ubw'igihugu bw'abanyamahanga assemblée constituante igafata ingingo yuko ibyo abanyagihugu bose abanyagihugu bakeneye kugira ngo bave mu bukene mu bushomeri kugira ngo imiti iboneke kugira ngo amazi aboneke kugira ngo ubutare bw'u Burundi yuko ubutunzi bw'igihugu bubaye ubw'u Burundi
tugarutse mushene Paul Nkunzimana tugarutse ku byerekeye amatora ya umunsi bahava shikiriza yavuyemo icyo mwiteze muri bwene kihe muravye ukuntu iyo migambo iyo ukuntu icyo gikorwa cyagenze
kuri kwa cyagenze nabivuze urumva ega amatora uva amatora ikintu cyihuta ni gutubanza gutora inyishu izingwane zihari izingwane za demokarasi izingwane z'ubutunzi izingwane z'ubukene izingwane z'ubushomeri izingwane zo mu magara y'abantu izingwane zeke amashuri n'ibindi kugira ngo umuntu wese kandi abe ashobe ufise uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyiyo uburenganzira bwo gushikiriza bwuje mu ishyirahamwe ipfuzo uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro cyiwe yaba mu radio haba mu menyeshamakuru ibyo rero bimaze kuva mu nzira birabe uko ariho amatora yoshobora kugira
ego ndabona kanya katujanye ariko nagomba duha ijambo umunywanyi wa nyuma umunywanyi w'i radio ijwi rya Amerika mbere yuko turangiza ikiganiro na Himana duga ku ijambo mwiriwe neza
yamukiriza abatumire
bakumva amazina yose ni nde
nawe ni imana jean dodie
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
ni kuri amatara n'uko yarabaye umutuzo kandi ariko nkuko bonyine ubwabo barikoze ubwabo bigunze kumenya igihugu n'icyabo bonyine kuvuga ko bari guteranya na bagenzi babo
igihugu cyabo bonyine ni bande
abari ku butegetsi kuvuga ko bari gufashanya nabo bari mu mahanga bakabatuma ko bakaza mu Burundi bakicara hamwe bakaganira ku biganiro bakabona igikenewe maze ingwara ziri mu Burundi zigatorerwa inyishu.
Murakoze mpawe n'Imana mushana he idefense y'ubwema ku cyumviro cya mpawe n'Imana duga ku ijambo mu kanya gato uno tumwe
ego me ibyavuze n'ibyo hariho abanyagihugu benshi bari hanze y'igihugu bariko baba nk'abarorerezi mu biriko biraba mu gihugu kandi bari bafite uburenganzira bwo kugira icyo bivuze ko izo nibaza ko ari ikibazo gikuru
ariko benshi abaturetse bari mu makampi impunzi benshi baratewe akama kuja gutora ibyo bwizwa shingiro aho bari hose mu mahanga
bwoze niko byobaye no mu yindi myaka no mu gihe atubaye hari impunzi byabo abatora baratoye ariko abababaje nabo nyine bo mu mpunzi bari mu makampi impunzi nibo bababaye nibo bari bakwiye kugira ubwo burenganzira bwo kugira icyo bafite icyo bavuze kuri kazoza
ego menamwe eka profesor Paul Nkunzimana mu kanya gato byashikirijwe na mpawe n'Imana
ego murakoze
amasegonda 20
byashikirijwe na Jean Dodieu nyiraza yuko ari ibintu bibazo yuko jobs intumbero nziza twebwe buri peje tuvuga ni tuvuga tuti akeneye yuko abandi bose
professeur Paul Muzimana ndagushimiye cyane rwose ku kanyamwa twe kugira ngo tugadine ndagushimiye nawe mushiga ntahe defense rwema ku byumviro mwashikirije eka no kuba mwitabye ikiganiro cyacu turashimiye abanyamwe ba radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.